Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kane itariki ya gatandatu ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muratwumvira by'umwihariko ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa mbiri. Amakuru bwa mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 94 mu Rwanda agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite.
Abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazajya banibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Uyu ni umunyamategeko Bernard Ntaganda, umwe mu bashinze ishyaka PS Imberakuri ryaje gucikamo ibice bibiri. Igice cyemewe n'amategeko kiyobowe na Mukabunani Christine nicyo kigiye mu nteko ishinga amategeko. Mu Burundi, umuryango w'abibumbye uritegura gutangaza amazina y'aburega ubwicanyi. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloys Bigirimana. Aloys, bwakeye.
Bwakeye Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Nigeria batangaje ejo ku munsi wa gatatu ko ikiza cya korera kimaze guhitana abantu 14, abandi 44 bajyanywe mu bitaro mu ndwi iheze mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igisagara cya Maiduguri muri leta ya Borno. Benshi muri abo bafashwe hamwe n'abapfuye bari mu ikambi y'abatejejwe ingo zabo i Maiduguri, abandi mu micungararo yaho. Igisagara cya Maiduguri cyaranzwemo ubwicanyi mu mezi aheze, ari nacyo cyatumye abantu batari bake bata ingo zabo. Nyamugigima yo ku rwego rwa magnitude zitandatu murambabarira n'ibicindwi yarateye izinga rya Hokkaido mu Buyapani, ihamba amazu atari make hamwe n'abantu kuri uyu munsi wa kane. Abantu bashika ku 125 bakomeretse, abandi 20 ntibaramenya irengero ryabo nk'uko byashikirijwe n'ikigo cy'Ubuyapani gikurikirana iby'imiti gito y'isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani, Shinzo Abe, yavuze ko abasirikare bashika ku 25,000 barungitswe muri iryo zinga rya Hokkaido gufasha kurondera no kurokora abantu batari bake. Nayakamo kamakungu gasaba Siriya hamwe n'ibihugu bicuditse ari byo Burusiya na Irani kwirinda icyo cyose sa amaraso kigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Idlib kariyongereye ejo ku munsi wa gatatu. Akarere k'iyo ntara gahanura urubibe na Turukiya nicyo gice cya nyuma kikirimwo abarwanya ubutegetsi bwa Siriya. Abasirikare ba Siriya bariko barakikuza iyo ntara, kandi ababikurikiranira hafi bavuga ko hashobora kuba urugamba rwa gisirikare rukomeye cyane. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ejo kuwa gatatu ko atawo kwemera ubwicanyi bugiye kuba muri Idlib, ko mu gihe byoba amakungu hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoshavura. Abajijwe nimba hari icyo Amerika igiye gukora cyo kubuza icyo gitero, Trump yishuye avuga ko ariko abikurikiranira hafi. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itekanya gukorana ejo ku munsi wa gatanu kuvugana kuri icyo kibazo, ariko muri icyo gihe nyine abakuru b'ibihugu bya Turukiya, Burusiya na Irani nabo batekanya inama izobahuriza i Teherani muri ku murwa mukuru wa Irani. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia, Abiy Ahmed, ejo kwa gatatu yaragendeye Eritrea, urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kibanyi cyo mu ihembe rya Afrika kuva mu kwezi kw'indwi, aho harangiriye icuka c'intambara cyari kimaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Urwo rugendo rw'iminsi ibiri arukoze ariko aratahuka ava mu Bushinwa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afrika hamwe n'Ubushinwa mu gisagara ca Beijing. Ethiopia na Eritrea byariginye ubucuti bwari bwaratosekaye ico kiringo cyose inyuma yaho Ethiopia yemereye guheba ubutaka bafuye kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'1990. Mwamenya ko Ethiopia itekanya kongera kugurura ambasade yayo i Asmara kuri uyu munsi wa kane. Indege yari ivuye i Dubai yarashizwe ku ruhande akanya gato ishitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i New York. Inyuma yaho habonetse amakuru avuga ingwara itamenyekanye yafashe ingenzi zari muri iyo ndege. Ibigo byo muri Leta z'Ubumwe za Amerika bijejwe kugenzura no gukinga ibiza n'indwara nibyo byafashe iyo ngingo yo gushyira ku ruhande iyo ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yari mu ingenzi amajana 520 basuzuma kugira basuzume ijana muri bo barabe icyateye iyo ndwara. Bamwe babasanganye inkorora, abandi basanga bameneka imitwe, barababara mu mihogo, abandi bafise ubushuhe. Abategetsi bavuga ko ingenzi zitatu hamwe n'abandi ndwi bakoreye iyo ndege bashizwe mu bitaro. Abandi bararekuwe babona kubandanya urugendo rwabo mu gihe hakibandanya gutohozwa icatumye iyo ndwara iba. Nayo abategetsi muri Afghanistan bashikirije ko bombe zibiri zaturikijwe ku murwa mukuru Kabul mu gace kabamwe abayisilamu mu bwoko bw'abashite zahitanye abantu bashika kuri 200 abandi barenga 60 barakomereka. Igipolisi kivuga ko umwiyahuzi yiturikije ko bombe ya mbere, bombe ya kabiri turika mu gihe abategetsi bariko baratabara bahitanywe na bombe ya mbere. Nta muhari n'umwe uremera ko ari wo uri inyuma y'ico gitero, ariko ukekwa n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Iyo mihana yatewe igwiriyemwo abashite mu kwezi kwa 12 yarakozwemwo ibitero vya bombe vyishe abantu barenga 40 nayo mu kwezi k'8 abandi 34 barishwe ni bombe z'umwiyahuzi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze inshuti zacu muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet ku rubuga radio yacu voa.com. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayatangije urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Fidel Nsabimana d'Antoine yakurikiye uyu muhango wabereye muri komini Bugendana y'intara ya Gitega.
Muri komini ya Bugendana neza na neza ku mutumba wa Bitare niyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yugururiye icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Ugo rumuri rw'amahoro rugiye kumara iminsi 9 ruzunguruka intara zo zigize igihugu cy'u Burundi. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwamarutegurwa uko umwaka utashe kuva mu mwaka w'2006 umugambwe CNDD-FDD umaze umwaka ku butegetsi. Imbere y'uko urugendo rutangura kuri igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'urumuri rw'amahoro n'imvo n'imvano.
Tubashaka kumenyesha neza yuko urumuri rw'amahoro twarutangije mu mwaka w'2006 mu ntumbero yo kwereka Abarundi yuko twinjiye mu gihe cy'amahoro kandi amahoro ari gukamisha ibikorwa. Niyo cyatuma rero dufata uri kahise kino urumuri rw'amahoro gwe rukoreshwa kera mu Bugiriki mu gihari ingora ni muri iyo gihugu cy'Ubugiriki baca bakoresheje urumuri rw'amahoro byatuma injyane zose zihagarara. Ariko twe kino gikoreho dufite amahoro twifuza yuko amahoro tuyakamisha ibikorwa. Nico utuma rero urumuri rw'amahoro twarutanguje kugira ngo duhamagare Abarundi bose kwitabira imigambi y'iterambere na cyane cyane ibijanye n'ibikorwa rusange. Bisigure neza yuko kuva dutanguye runo rugendo rw'amahoro tumaze gukora byinshi cyane bimaze gushika ku ntambwe y'ishaka Burundi kuntaye kwihi gusimataza naye kwikukira kuko mwaraze neza yuko n'umucivu kuva tingu Burundi Imana kuduhaye kudutungire ariko kandi duture igihugu cacu amaboko mu mutima hamwe kandi n'ubuzima.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yongera abwira abamenyesha makuru icivugo cuno mwaka aho yagiriye kavuga ko uno mwaka udasanzwe kuri urugo rumuri rw'amahoro.
Twafashe icivugo nyamukuru bwa runo rugendo rw'urumuri rw'amahoro yuko ari kuzirikana igihugu cacu uno munsi rero kuno gihe uno mwaka kugira 12 kugira 12 atanduka ariko twara tubikora kuko twifuza kuzirikana igihugu cacu cavuye hehe kigeze hehe tugomba gushika hehe none ko basokuru bacu bakituraze natwe twokiraga abana bacu gute. Dushaka yuko rero kuno gihe rero tuvuga tuti tuzirikana igihugu cacu cazananya aho kigeze naho tugomba gucoshika mwe natwe buno munsi tugize uruhara kugira ngo dutangire karokeza mu bene igihugu n'abazokurikira bazofata karokeza kuri twebwe.
urumuri rw'amahoro rwaciye rufata inzira aho ruza guca mu ntara za Karusi na Muyinga rukaza kurara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Biteganijwe kugo rugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzorangira inyuma y'iminsi 9 ruzunguruka mu gihugu cyose, ruzorangirira mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, intara president Nkurunziza avukamo. Ugo rugendo rwugururijwe muri komine ya Bugendana mu gihe muri iyo komine nyene ariho hugururijwe icese isekeza ryo kwamamariza gutora yego mu ihindugwa ry'ibwirizwa shingiro riheruka guhinduka. Ni naho kandi iryo bwirizwa shingiro ryatangarijwe icese n'umukuru w'igihugu iyo komine ya Bugendana. Abenshi kaba bibaza igituma umukuru w'igihugu akunze kwikoreramwo ibirori bitandukanye biranga ubuzima bw'igihugu. Igitega, Fidel d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda bwa mbere na mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 1994, ishyaka PS Mberakuri ryemewe n'amategeko riyobowe na Mukabuna ni Christine, n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yabonye imyanya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umunyamategeko Bernard Ntaganda, umwe mu bashinze ishyaka PS Mberakuri ryaje gucikamo ibice bibiri, uko yakiriye aya matora.
Ibyavuye muri aya matora y'abadepite bigaragaza neza ko FPR yeretse Abanyarwanda ko ari rya shyaka ishaka byose ikanga byose. Ngarutse kuri icyo kibazo cya Mukabunane, ndagira ngo nongere mbwire Abanyarwanda ko ishyaka PS Mberakuri ryagiye mu matora atari ishyaka PS Mberakuri nk'uko barize. Iya shyaka PS Mberakuri ni ishami rya FPR iri mu matora. Byumvikane rero abantu b'abarwanashyaka b'ikubitiro b'ishyaka rya PS Mberakuri tuzi umurongo wa PS Mberakuri aho uhagaze. PS ni ishyaka ryashinzwe rishaka kwereka Abanyarwanda ndetse n'isi yose imiyoborere mibi ya FPR. Icyakabiri, rushinga ishyaka PS Mberakuri n'uwo mudamu Mukabunane ahari, twari twafashe umurongo wo kuvuga ngo tuyishyaka ritavuga rumwe na FPR, bityo ntidushobora na busa kujya muri forum. Nagira ngo nibutse Abanyarwanda ko ishyaka PS Mberakuri ariyo shyaka rya mbere ryasabye FPR kigomba guhindura itegeko nshinga maze amashyaka ajya muri forum hakajyamo amashyaka abishaka.
None se ku bwanyu muravuga ko ishyaka PS Mberakuri ryemerewe imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko atari PS Mberakuri mwe muzi, ariko niryo rizwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari ryo rihagarariye abarwanashyaka muvuga?
Ntabwo ari byo. Abantu cyane cyane abanyamakuru, ndagira ngo nicyo kintu gishimangire, numvise ha abanyamakuru harimo nabo mu radio yanyu Ijwi rya Amerika bavuga ko mu Rwanda habaye inteko ishinga amategeko irimo amashyaka ya opposition arimo PS Mberakuri genita ishami rya FPR nariya bita rya Green Party. Ariya mashyaka ntago ari amashyaka atavuga rumwe na FPR, ahubwo ni amashyaka agizwe n'abantu bishakira imyanya muri politiki ariko badashaka inyungu z'igihugu.
Aya matora yabaye kuva ku cyumweru ku wa mbere no ku wa kabiri. Mwe nk'umunyapolitiki n'umunyamategeko mwayabonye mute? Yabaye mu bwisanzure? Yabaye amatora mwavuga ko ashingiye ku mahame ya demokarasi?
Ntabwo rega kuva FPR yafata ubutegetsi ntabwo mu Rwanda higeze habaho amatora. Ndakeka ko igihe cyose FPR itazemera ko urubuga rwa politiki rufungurwa hanyuma mu matora hakajyamo amashyaka atavuga rumwe na FPR, icyo gihe birumvikana ko ku ikubitiro ntabwo ushobora kuvuga ko habayeho amatora yabaye mu mucyo. Ibyo rero byumvikane, niba FPR yarakumiriye amashyaka nyayo atavuga rumwe nayo, hanyuma FPR ikemera aya mashyaka agomba kwigaragira, ndavuga za PS Mberakuri, za Mukabunane na Green Party, birumvikana ko mu Rwanda rwa FPR nta matora ahari ku buryo wavuga ko yabaye mu mujyi. Hari ikintu nshaka kongera gushimangira, numvise babyina itsinzi, ibyo nibyo nita itsinzi itagira ikuzo, aho bavuga ngo mu Rwanda ngo inteko ishinga amategeko ngo yagiyemo ngo abagore, numvise none ngo ari 60% n'abarindwi ku ijana. Abo bagore se bagiyemo bate? Twebwe icyo dushaka si ubwinshi bw'abagore, ni abagore bafitiye akamaro Abanyarwanda. Nibutse ko
sinibutsa abanyarwanda ko abo bagore abo bafashe yande mu guhindura itegeko nshinga kugira ngo bashyireho ubwami muri Repubulika mu Rwanda. Abo bagore rero amateka ya politiki azabibutsa. Ikindi kandi abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazajya banibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Ndabashimiye cyane Bwana Maitre Ntaganda Bernard ku bisobanuro muduhaye.
Itsinda ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora nketi ku bwicanyi bwo mu Burundi riritegura gutangaza aboroni ikekaho ibyo byaha. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hampson, umwe mu bagize iri tsinda, amubaza ibikuru bikubiye muri iki cyegeranyo cyabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire.
Ibiri muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengerabutungane, uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko, guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa, gufata ku nguvu abafasoni no kwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Hari ivyahindutse ariko tugeranije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara, vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi, mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitorwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze.
Izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ataciza kirimwo none kuva mu mwaka w'2017 nta cigeze gihinduka ciza.
Birababaje ariko nta cahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye, ariko ko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo ashingiro aho rwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu, basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Dans votre rap mushegeranye cyane mugaruka kuco mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itume ibintu byunyuka mwo duha karorero kazimwe muri izo mvugo.
Utroni twinshi kandi si president gusa twadomye ku rutoke. Hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwegamiye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko zimirwi imwe imwe harimo abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Ni ko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politique atari ic'ubwoko, yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahaje.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mu
twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi, ariko leta yaratwimye ayo mahigwe. Naho biri uko ntaco vyatubujije mu gutororokanya amakuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinase ko ari abaronswa impusha zo kugendera u Burundi, ariko abazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero nkamenyesha amakuru mpuzamakungu nta mushaba kironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye, gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Igikwiye gukurikira inyuma y'iyi raporo yanyu
bizova ahanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza, ariko ntaco turi buhindure. Kwibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka.
Naho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi uko yakiriye ibirego bya Loni.
Yarapo rugambero ndo tangaza kuko guhera mu 2015 iyo rapo ikumariye no rukurikirana rero gutyumvira byari birimo cyane cyane ikoboneka yuko bagenda baragira icyo bitamo gifaransa romigero kugira mu cyumvira twabonye mwo ibirimo byo biratemi mukuru w'igucacu yo mukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira basangiye ubwoko bwose n'intara zose twaje muri kanisa k'igihugu cyacu kumusha no kwigisha rero amacakubiri urwango n'agasuzuguro n'ibya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwazangabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu byo guhondera cyangwa akazi na muntu bikaba biboneka rero bitagira birafite intumbero kuko no kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'ivutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke.
Iyo raporo iravuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kubatoteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambwe canke ivyumviro vya politike ivyo vyo mubivuga kwiye
ngundi kije rero hari abantu nabo tukamubamo ndabahinga agenda gategura raporo yo agenda rebuliza gusa kwibeza kuvuga yuko ivyo bitigire byaduze kubwita bwabandanije rimwe na rimwe ari je twibaza ati imvo nyamukuru y'ibintu bitanga raporo y'ibintu kuko turabye kugira n'aya masaha turavugana ndiko ndikuru muri rw'amahoro twari tumanye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abenegihugu baba ariko baratamba bagataha ikintu gikorwa ibindi bagizorango icyo gihugu kiro kirarango ibikorwa by'iterambere aho umukuru w'igihugu agendamo n'abenegihugu n'abandi n'izindi ngo igihugu twari tuvuga yuko ati akazira muntu ariko karahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ariko barafatwa ku ngufu navuze yuko uri tuvuga yuko twari twebwe turi paradizo hariho utunatuga tugenda turaba mugabo n'icyo ubishyira ku jenerali kanaka n'umushyiranganzi kanaka avuga se no kuvuga k'umukuru w'igihugu.
Muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza co bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu co bagituma abahinga babinonose batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo n'iki.
Muri kino gihe ibyaho gato y'akazi na muntu nibisiye binakoresha kugira basigira amaleta nakwabiriza yuko wewe uri kamuhe mukuhungabanya gato y'akazi na muntu hanyuma bikabandanya kirungika y'inteko biro byatakuwa amazi hanyuma atabo bagabo nabo bakenyezi mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abantu bakizi ni kimwe n'ivyananiranye 2015 ushaka gukoresha biciye mu by'agati y'akazi na muntu kugira bishikweko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa tuhazi na muntu n'ubutireke tubirabe uko igihe twari mu magoga n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bicyegize byagiye birafatwa nta maraporo nk'ayo yabaye igihabi 2022 igihabi 2018 93 ibyo twabibonye mbega ubu hari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abanyagihugu abashikiranganji bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisaki rimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusinga umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko rimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe na raporo azoshika.
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe agateka akazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Siporo n'imikino. Ikibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gisagara cya Bujumbura cyahinduye ubusitani bwa kizungu none cyongeye kwakira imikino y'umupira w'amaguru. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura.
Inyuma y'umwaka urenga ico kibuga kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura kiriko kirasanurwa casubiriye kwakira inkino z'amahiganwa atandukanye y'umupira w'amaguru kundwa igira kane. Ico kibuga cyakiriye inkino z'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu zihuza imirwi yo mu cicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu. Igihe cy'isaha 8 kuri uyu wa gatatu Buja City watsinze Atletico Olympique FC Bujumbura kimwe ku busa. Igihe cy'isaha 10 naho Lelier w'i Bujumbura wanganije na Flambeau Leste wo mu Ruyigi kime ku kindi. Ni mu gihe ku munsi wa kabiri Messager Bujumbura watsinzwe na Bumamuru wo mu Cibitoke igihe cy'isaha 8:00 ku busa. Igihe cy'isaha 10 naho Lidia Ridike Burundi Sport for Africa y'Ubujumbura watsinze Ngozi City kimwe kubusa. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cha Bujumbura barashima ko gusubiriza umusezero ku kibuga citiru Umugano Ludovico kwa Gasore byarangiye, bagasaba ko hogira igikozwe ku bijanye n'ubwugamo. Sengiyumva Felicien n'umwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bo ku murwa mukuru w'u Burundi yaze n'ijwi rya Amerika.
Je ndavyakira neza cyane n'iterambere mu gihugu cyacu ko hari mu bihe byaheze ama match de compétition nigeze kuba ndi ngaha. Imvura yaraguye, amazi aruzura mu kibuga gose ngaho barabura ingene bokina. Kubw'Imana dusenga twabibonye ikibuga gishasha ciza hagati mu ruhande, ndabona mu ruhande ni kamitende, turarindire aho havuye ivyo hazosubira haze nibindi batwubakira hagati ibine ko mu ruhande guri putu turabe ko tuba turi heza indani no hanze.
Icegera cha kabiri cy'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi atanga inyishu kuri ico gisabo cyabo bakoze umupira w'amaguru bo mu gisagara cha Bujumbura. Mustafa Samugabo avuga ko kubaka ubwo bwugamo biri mu migambi, agasaba abanyagisagara kuzoterera nibategwa kamo.
Twebwe mu byerekeye byo gusanura ikibuga yaho abakinyi bakinira, no kuvuga RDG byaheze nkuko twabifashanije na FIFA tugatangwa umugambi kabudufashamwe. Numunsi rero twabihejeje, nico gituma amahiganwa ariko arabandeneza ku iki kibuga kugira ngo nabantu b'Ibujumbura abasubire baronka bateramira ku ma weekend.
Aheze cyo kwita pelouse artificielle gusa, ariko turabona ku mpande pour tour tribune cyagumye ari bya bindi. Nta mugambi wa kazoza,
mugambi muri kazoza uriho nkuko mukuru w'ishyira mu gimpira w'amaguru yabivuze. Yarashizeho mugambi, aravuga yuko federation yokorana na meri nayo gakorana na bene gihugu mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo nabo baze baterere, kugira ngo nabo bagire stade nziza. Nkuko mubizi ruguru ama stade ariko araba meza, ntivyo kuvuga akunda abanyagisagara nabo kandi harimo abantu bakunda umupira cyane, nabo batogerageza ngo bafashe kugira ngo stade iboneke neza, nabo nyene bazoze bateramira ahantu babona ko hasa neza bafashije.
Inkino zabereye ruguru mu ntara kuri uyu wa kabiri, Flambeau du Centre watsinze Olympic Star 3 ku busa, Musongati watsinze Rukinzo 4-1, Kayanza United watsinze Vitaro 2 ku busa. Kuri wa gatatu naho Aigle Noir ukaba watsinze Messager Ngozi 2 ku busa. Bujumbura Evariste Nziko Banyanga, ijwi rya Amerika.
Sporo n'imikino kandi ni rushanwa rya tennis US Open ry'ababigize umwuga ririmo ribera mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo aratubwira aho rigeze.
Urakoze Thomas. Ku makuru y'inkino, twashimikiye ku ihiganwa rikomeye rya tennis ya US Open ririko ribera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkino za kimwe cha kane cy'iryo higanwa zabaye ku munsi wa kabiri n'ejo kwa gatatu. Mu nkino zabaye ku munsi wa kabiri, ku ruhande rw'abagabo, umunyargentine Juan Martin de Potro yatsinze umunyamerika John Isner amaseta 3-1 ku manota 6-7, 6-3, 6-6. Del Potro akaba yunguruje muri kimwe cha kabiri cy'igamuro rya tennis ya US Open. Murundi rukino, Rafael Nadal wo muri Espagne niwe yunguruje nyuma yo kwatsinze Dominic Thiem wo mu gihugu cya Australia amaseta 3-2, manota ubusa 6-6, 6-5, 6-7. Ku ruhande rw'abafasoni, mu nkino zo ku munsi wa kabiri za kimwe cha kane, umunyamerika kazi Serena Williams yatsinze Caroline Pliskova aturuka muri Republika y'Abacheke mu maseta 2 ku manota 6-6, 6-3. Serena Williams afise imyaka 36 muri iki gihe, ariko arondera gutsindira igikombe cy'iganwa rya tennis rikomeye cya mbere kuva yibarutse umwana w'umukobwa Olympia mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze w'2017. Niyo atsindira ihiganwa rya tennis rya US Open rizoba ari ihiganwa rikomeye rigira rya 24 azobatsindi, azobagiye ku rugero rumwe n'umunya Australia kazi Margaret Court. Mu bakinyi ba tennis bazoba batsindiye amahiganwa akomeye cyane menshi ya tennis kurusha abandi ku isi ku rwego rw'abafasoni. Mu rundi rukino, Anastasia Sevatsova yatsinze umunyamerika kazi Sloane Stephens mu maseta 2 ku manota 6-2, 6-3. Mu nkino za kimwe cya kane zabaye ejo kuwa gatatu, ku ruhande rw'abagabo, Marin Cilic wo muri Bosnia na Herzegovina yahuye na Nishikori wo mu Buyapani, mu gihe mu rukino rwo mu nyuma yaho Novak Djokovic wo muri Serbia yahuye na John Millman. Ku ruhande rw'abafasoni ejo kuwa gatatu, muri kimwe cya kane cy'iganwa rya tennis rya US Open, Naomi Osaka wo mu Buyapani yatsinze Lesya Surenko wo muri Ukraine mu maseta 2 ku manota 6-1, 6-1. Mu rukino rw'inyuma yaho, umunyamerika kazi Madison Keys yahuye na Carla Suarez Navarro wo mu gihugu cya Espagne. aha niho turangirije amakuru y'inkino twahita tubafitiye muri iki gitondo.
Nshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza, ntimujye kure rero, mukomeze munogerwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbaye mbike abantu ye, mugire umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.